Yagamukenyezi ni kiganiro kituyagira ku bijanye n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme mu buzima bwabo bwa minsi yose. Yagamukenyezi ni kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe ifatikanije na Television Renaissance.
Yagamukenyezi
ndabaramukije mwese muriko muradukurikira kaze mu kiganiro ya Gamukenyezi curuna ni gwa Radio Inzamba na Television Renaissance. Kino kiganiro cyo kwa 2028 ukwezi kwindwi mwaka wa 2020 mugishikirizwa na je wenyene Josine Kaze umenyesha makuru wa Radio Inzamba ufatikanije na Olivia Gakima umenyesha makuru wa Television Renaissance. Ndakuramukije Olivia.
Amahoro neza Josine, ngire ko mbwira bariko baratwumviriza kuno munsi twashimye kubayagira kubijanye n'ubuzima bw'abana babigeme bavyariye mu ikambi impunzi y'Imahama bagatwara inda bari ku ntebe y'ishuri.
Ori ubuzima butoroshe namba narirya abo bigeme benshi muri bo baba barahunze ari bonyene barafise abavyeyi baba hafi bakabafasha muri izo ngorane ziba zabashikiye.
Ariko nkuko bivuze abo bigeme naho baba badafise abavyeyi baba hafi baragize amahigwe yo kuronka umuvyeyi abafasha barashobora gusubira ku mashure. Uwo nawe ni Juliette ni Jimbere arongoye ishirahamwe Kirukize.
Inkurikizi ni nyinshi ku mwigeme bishitse agatwara inda. Ivyo ni bimwe mu vyo tuza kurabira hamwe n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'imibereho y'abantu Nadine Niyongabo. Muhinga bw'ivyuma naho turi kumwe na Jospin Dwimana tudatevye twumvirize kano karirimbo amatuje ku kiganiro cacu nyezina.
Amarira y'umuvyeyi ibukwa gake sagira
uko twa twabivuze mu ntango za kino kiganiro ubuzima bw'umwigeme atwaye inda burahinduka kandi akenshi bwahinduka nabi. Kuri benshi amashuri arahagarara harabangazwa hari imbere n'abiyahura ariko hari n'abagira amahirwe bagafatwa mu mugongo bagashobora kwibeshaho no kubeshaho n'abana babo.
Muri kino kiganiro cacu ya Gamukenyezi tuza guhagarara cane cane kubigeme bavyariye mu ikambi y'impunzi y'Imahama mu gihugu kibanye cy'u Rwanda.
Nk'akarorero turafise umwigeme Aline Niyonsaba yahunze mu mwaka w'2015 ahunga ari wenyene atamuvyeyi n'umwe bari kumwe ahunga yiga mu mwaka w'icenda. Ageze mu ikambi y'impunzi y'Imahama yarabandanije amashure ariko ntivyatevye kuko yaciye atwara inda biba ngombwa ko ahagarika amashure yiwe. Ubuzima yaciyemwo amaze kuvyara ngo ntibwamworoheye namba.
Uri umukobwa kandi ukabura n'umunyeshure nta muvyeyi muri kumwe ni we wenyene wibako usanga bitoroshe. Nicyo gituma bamwe bamusanga bagiye mu ngeso zitandukanye. Ko jewe mfatiye kuri jewe ntivyanyoroheye kuko amaze kuvyara naciye mbona ko ubuzima butandukanye nuko naho.
Arino Niyonsaba yahavuye agira amahirwe yo gusubira ku ntebe y'ishuri ariko siwe gusa.
Ego Josine, kuko hari n'abandi ndabaharuriye hamwe na Aline baca baba 10 bari barahevye ishuri kubera gutwara inda. Ubu rero barasubiye mu ishuri kuva mu mwaka w'2018. Hano Aline Niyonsaba aratubwira uko vyagenze yishura ku bibazo vya mugenzi Ange Thierry bigira indavi.
Yo naciye menyana na mama Jackie caratubwira ko hari ubwa mbere yatubwira ko hari umuzungu ngo ashaka ko tubonana turagiye nda chatubonana ni nyakarambi chatusangana mu mama yitwa Juliette aba mu bubiriki charatufasha turasubira ku mashuri yaraduhaye imuntu z'abana araduha n'amafaranga atubwira yuko tworaba icyo tuza turakora kugira tuze turaronka icyo tuzoza turasigira abana tugiye ku ishuri tunasigira n'umuturabira abana.
Yabahaye amafaranga angana iki?
Duhaye 150,000.
Umwe
Twese turi 10 kubera twakorera muri groupe.
Amafaranga maya kujiriki?
Twaradandaje impeke, turadandaza ibitumbura, tumaze gusubira ku ishuri twaca tuza turakora samedi dimanche honyene. Ariko amahera atinda arahera kubera bivanye n'ukuntu twasiga amata y'umwana kandi atacyo turiko turinjiza kandi n'abavyeyi badusigaranira umwana hari gihe batubwira ati ngo nk'ubu nk'ejo nzojya gusenya nta mwana nzosigarana ako kubera haba hari nka kwitsi ukacuvuga ati rero kugira umusigaranire nze gukora iyo kwitsi ndaza kukugurira amakara ya makara rero umuntu akayagura kubera twari ko tukura muri ya mahera twari dufise tutagikora ntibyashobotse rero twoguma dukora
ubwo mwarasuye ku ishuri
twarasuye ku ishuri
umwe muri abo babasigaranira abana yitwa Françoise Murekisoni nawe nyene n'impunzi yo ngaho nyene mu ikambi y'Imahama avuga ko icamuteye kwemera kuza arasigarana abo bana ari kugira ba nyina baronke ingene bosubira ku ntebe y'ishuri
urumva kubera abo bakobwa batanguye bahora n'ibibazo by'imbogamizi kuko batazanye abavyeyi hama baraharura bati baca batangura kujya mu bintu nyene by'ikibazo batangura kubyara batayisita n'abagabo bibana bibatera imbogamizi bibana mu nzu yabo nyene bama hazahaza umushinga wo kuhagira tubakobwa babyara batugira tubatera inkunga tubashyire ku ishuri hamwe twabashyira ku ishuri none abana babo bazosigara abandi kubategera ababyeyi icyo bituma turaba twebwe tuba twicaye mu rugo tavuga duti nimureke kujya ku ishuri kuko ku ishuri ni kazaza k'umuntu ni mujeni mu bampe ndababasigarane kuko nama ndi mu rugo kuko ndi hafi kuko ndakuze umwanya wo gukurera abo bana ndabushoboye kuko nagenda navyaye ndabizi nta kwinuba nta kugira gute sinigeze ncika intege na n'ubu nabo bana n'ubu barankunda cyane kubera nyine twabona ko twashaka ko biga nabo bazibatera imbere umutima w'ababyeyi uko navuga ati kata ababyeyi bafise reka ndabafashe abige kuko kwiga niko kazoza k'umuntu bintu marero njanda n'abahantu ati banze mwige ntuze musaba kubya rundi mwana bibagore cyo mara abasiga umwana nzo mubafasha nta kibatsi ndumva kuko kwiga n'ivyo bifisa kamaro noneho rero babifata uko
bacha abana basubiye ku mashuri hano bazani barazikurikira
nta kibazo kwere barasubiye nta kibazo
nkuko magiye muravyumva hari umuvyeyi yitwa Juliette aba mu gihugu c'Ububirigi yafashije kugira abo bigeme basubire ku ntebe y'ishure arongoye ishiramwe kirukize aratubwira ukungene uwo mgambi wo gufasha abo bana bavutse
twebwe ingene twamenye ko abo bana bariho twabwiwe n'abantu bariyo baratuteye akamo baratubwira yuko mu kambi y'Imahama harimo abana b'abakobwa bamerewe nabi cyane babyaye abana kandi badashobora kwifasha bonyene kubera ntibafise n'ababyeyi babo bari kumwe rero ako kamo tukaronse twaciye twiyumvira ingene twofasha abo bana kubera twari dusanzwe dufise umugambi wo gufasha mu ishirahamwe ryitwa Kirukize kaba rikorana kandi n'irindi shirahamwe ryitwa Ibirezi by'Uburundi. Ibirezi by'Uburundi rero dukorera mu Bubirigi dufise niho dukorera imigambi yacu yose dusanzwe dukorana n'impunzi atari impunzi z'abarundi gusa mugabo impunzi z'abantu bavuye mu bihugu bitandukanye urumva rero byari byoroshe cyane ko Kirukize yari sanzwe ikora yokorana n'ibirezi by'Uburundi kugira ngo dushobore kurangura imigambi twifuza mu bantu duhuye bafise n'ibibazo Kirukize rero yari ifise intumbero kuva kera y'ugufasha mugabo atari ugufasha bimwe bihera guha umuntu nk'umufuko w'ibiharage cyangwa umufuko w'ibigori ukavuga uti urashonje akira ugende uteke ugaburira abana twe twiyumviriye hako haguha umuntu urufi wo muha icarobesha kugira ngo ashobore kwirobera wenyene ni naco twakoze rero mu nkambi y'Imahama twaramaze nk'amezi makeyi baba abo bana bagiye hamwe bariyandikira umugambi wabo uwo mugambi wari wo gukora ibitumbura n'uwo kudandaza impeke inzoga y'impeke ndavuga ntaba bana biyumvire kudandaza inzoga y'impeke bari bato bamenyiye kwenganike barambwira bati tuzobyiga hariho abamama ngaha aye bari basanzwe babikora bazotwereka ingene babikora kandi n'ibitumbura tuziga kubikora niko kuko rero baduhaye umugambi muto kweri w'amahera atari menshi kuko amajana 5 yo ngaha y'amayero si menshi ntiyogira umugambi ukomeye ya migambi iminini minini ariko ivyo nivyo twifuza yuko bahera ku kantu gatoyi mu nyuma bakaduga bukebuke
ubuteyi
ikomeye urarirangira ingata ubukeri n'amananiza n'umutwaro utaraje n'ibanga rikomeye
gukorana nabo bana ngo ntivyari vyoroshe mu gihe ca mbere bivuye ku bikomere bagiye baragira mu buzima
abo bana babigeme igihe twahura twaraganiriye cyane barabana bugaye bugaye bari badashaka kuvuga badashaka no kuvuga ibyabashikiye byaradufasha umwanya munini cyane kugira ngo batubwire ibyabashikiye batubwire n'igituma bari muri iyo nkambi benshi rero baratubwiye bati twebwe twaje ngaha kubera twahohotewe mu Burundi kubera tutashoboye kubandanya amashuri dushitse ngaha mu nkambi turabyara abana turabirerana twenyene turabura ico tubambika n'ukuri aho twahura bari bafite ubukene bwinshi cyane twagize imana rero ko ino mu bihugu tubayemo dusanzwe dukora ibintu byo gufatana munda abantu rero baraduhaye impuzu zitari nk'ebre baraduye impuzu z'abana bakiri bato turazibashirira mu nkambi abana barashobora kwambara turatwara n'iz'abakuze barashobora kwambara
nk'uko umukenyezi Juliette abivuze Nadine Niyongabo muhinga yanonosoye ibijanye n'imibereho y'abantu avuga ko kimwe mu ngaruka zo gutwara inda ukiri umukobwa uca wigunga ukumva uri kimaramare
iyo umwana mu mukobwa bishitse agatwara inda akiri mu ishuri biramukora ko cyane biramukora ko bikakora ko n'umuryango wiwe bikamukora ko cyane cyane wenyine bwite kubera arihebura akabona yuko ubuzima bwiwe buheze akigunga akiyanka akabona ibimushikiye yuko atakazoza zosubira ko abona imbere yiwe ingaruka ziboneka ziri ku ruhande rwose hari ingaruka kuri uwo mukobwa nyene hakaba n'ingaruka mu muryango ku babyeyi biwe bari bashizemo ukwizera kwinshi cyane yuko umwana wabo abamutwaye mu ishuri azoba umuntu akomeye ashobora nawe kuzobafasha niyo bagera mu zabukuru hakaba ari no mu mubano bakamufata nabi bakagenda babatuka bakagenda bafata uwo mwana yuko ari nk'ikinyendaro byose bikamukora ko ku mutima ku akihebura akiyanka akabona yuko yamenje hama ugasanga hari n'abatora n'ukwiyahura ugasanga bariyahuye kubera iyo miryango ibyo bintu byose yumva inyuma yiwe ibyo bintu byose ariko arabona ingene bamufata adashobora kuvyihanganira
ariko rero ngo iyo mwigeme adatereranywa ahubwo agafashwa arabingira akamaro akiteza imbere
igikomere ciwe yagize kirakira cyane kuko ababonye yuko ubuzima bugiye guhinduka ababonye yuko byose bigiye gushoboka agasubira mu ishuri za ndoto ziwe ko agiye kuzishitsa umwana ashaka kuvuga ati je nzoba umuganga yarashaka kuzoba umuganga yarashaka kuzoba umwubatsi ibyo byose akabona ko agiye kubishika ko kubera agiye kubandanya amashuri kandi ibyo byose ashobora kubandanya amashuri kubera yaronse wa muryango wamufashe mu mugongo wa muryango wamwijeje ati ntiwihebure turi kumwe nawe umwana tuzomukurabira uwo mwana ntangaruka nawe nazobona nukomeza ishuri numva rero iyo ashoboye kubandanya ishuri aba ari ibintu byiza cyane kuri we no ku muryango wiwe wose kwa kwihebura kwa kwiyanka byose birahera kubera ababonye yuko agiye mu runganwe ababonye yuko rwarujisho rwavuyeho ababonye yuko bariko baramufata neza bya bitutsi byagabanutse wa mwana wiwe afise ubuzima bwiza
ibyo biremezwa cyane na Juliette nije imbere ahavuga ko uko bababonye ubwa mbere atari ko bakimeze agashima ko bavyifashemo neza mbere bagashira imbere gusubira mu ishuri
mu 2019 twarasubiyeyo dusubiyeyo dusanga babana kwa kundi bari bugaye kwa kundi batashobora kutuvugisha bari bafise ukundi kunguruka batari bafise imbere yuko duhura nabo turasera turicarana ibibazo twarabigize mugabo twaricaranye turaganira akandi twari twabashiriye n'izindi munzu duhura hariho nabana b'abahungu bazananye nabo nyene bakeneye kugira umugambi niho baca batubwira rero aho bagejeje umugambi wabo umugambi wabo dusanga warabatumye baja mu ishuri bararonka aba mama bashora kubarabira abana bagashora kuja ku ishuri kuko ico cari kibazo bavyaye ari bonye natabavyayi babo bafise ntibari gushora kuja ku ishuri rero biratunenzera cyane biraduha ingufu biduhaye ingufu turavuga tuti ubu rero tugiye kugira umugambi n'abana b'abahungu bafise ingorane nabo z'uko bataye umurongo ugasanga bagiye mu bintu biyayura umutwe ugasanga barihebuye ugasanga rimwe na rimwe bitabiriye ababajana mu bintu byo kugwana twe turavuga tuti abo bana n'abana bazosubira mu Burundi umunsi uri izina nico gituma tubwirizwa kubafashiriza aho bari tukabaha ucizere yuko umunsi urize nabasubiye Burundi bazo babahagaze batazo babaryamye
dusa n'abasozera kino kiganiro cacu ya Gam Kenyezi Juliette nije imbere atubwire nimba barashitse kwihangiro bari bafise
kubyerekeye ko twoba twarashitse kwihangiro ico ni kibazo gikomeye cyane nta ushika kwihangirerega ihangiro tuguma tugenda tuguma tubandanya tukarondera ahubwo gutera intambwe kuko niba abo bana babigeme barasiye ku ishuri sinovuga ko ari hangiro ni bimwe mu ntumbero dufise intumbero nyinshi dufise intumbero yuko abo bana basubiye ku ishuri biga bakamenya bakaronka urupapuro rw'umutsindo wabo bamaze kuronka urupapuro rw'umutsindo bagashobora kuja muri université abandi badashoboye kuja muri université bakinjira mu myuga iyo myuga ikaje bafasha kubaho ku ingene babayeho bonyene bakiteza imbere bakazoba abantu bafise icizere kandi bafise n'inguvu zo kubona ubuzima bwiza atari bwa buzima bubi babayemwo atari bya bindi babakoreye mu Burundi bakagerageza kuva muri izo ngorane babayemwo imyaka ingahe uno munsi bakuva ko ari abantu bafise umutima w'ugukora n'ukubaho ibyo nabyo hariho benshi bashobora kubafasha jewe jenyene nibaza ko ntavyo noshobora hariho abantu bajejwe kumviriza abandi kubahumuriza jewe ndabahumuriza hariho nabandi rimwe na rimwe tujana tukabahumuriza ariko hariho abantu bitwa ba psychologue nibaza ko bakenewe gufasha abo bana kuko usanga barahababutse ihangiro rero ihangiro ni nyinshi sinovuga ngo ni rimwe novuga amahangiro jewe akantu gato indiko ndakora uno munsi ni gato kuko kabatuma nkeka bashobora gufungura bashobora kuryama bakavyuka mu gitondo bagasiga wa mwana wabo kumubafatira mugabo hari ibindi mu mitima yabo no mu mitwe yabo bakeneye cyane kuronka ibyo navyo turiko turaraba ingene tworonka abantu babafasha muri ubwo buryo bw'ukubumviriza bw'ukubatahura bagashobora gutera intambwe
Ikiganiro ya Gam Kenyezi twabateguriye ni ngaha kice kigarukira mwumvise ko umwigeme bishitse agatwarinda atotereranwa ahubwo akeneye gufashwa no gufatwa mu mugongo kugira ntihebure ahubwo afata ubuzima bwiwe n'ubw'ikibondo ciwe mu minwe nshimire abagize ico batuyagira umufasoni Juliette arongoye ishirahamwe Kirukize umufasoni Nadine Niyongabo umuhinga yanonosoye ibijanye n'imibereho y'abantu umufasoni Françoise Murekerisoni hamwe n'umwigeme Aline Niyongabo
Nanje sinoreka gushimira namwe mwese mwariko muradutega yompi shimire kandi na mugenzanje Thierry Bigirindavi yaganiriye nabo bari mahama shimire kandi na Jospin Nduwimana yafashije mu buhinga bw'ivyuma ndabibutse ko kino kiganiro mugitegurirwa na Radio Inzamba ifatikanije na Television Renaissance mukama gishikirijwe na jewe nyene Olivia Gakima umenyesha makuru wa Television Renaissance ifatikanije na Josine Kaze umenyesha makuru wa Radio Inzamba na ubutaha
Chari kiganiro ya Gam Kenyezi mutegurirwa na Radio Inzamba ifadikanije na Television Renaissance.